Dushaka ukuri n'ubutungane byo soko ry'amahoro. Ivyo nivyo abarundi bahurikiye mu runani rw'abamwe mu barundi b'ubwoko bw'abahutu bavuga ko bacitse ku icumu bakahaburira abantu mu gwimo bwo mu gihe 1972. Ivyo babishikirije kuri no wa gatanu igenekere rya 79 ukwezi kwa kane, aho abarundi bibuka imyaka 44 iheze habaye ubwicanyi bamwe bitiho nyabwoko. Urunani rw'abacitse ku icumu n'ababuze babo mu gwimo bwo mu gihe 1972 batunganije rugendo mu gisagara ca Bujumbura. Ku vyandiko bari bafise nta kindi basaba atari ukuri n'ubutungane ku vyabaye, bongera bashira n'urugori rw'amashurwe aho bavuga ko hahambwe mu kivunga abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ku buterere muri komine Ntahangwa. Federico Nzeyimana atwara mu makungu urunani rw'abashitse ku icumu n'ababuza babo, asaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose hakemezwa ko mu gihe 1972 habaye ihunyabwoko ryagiriwe abahutu mu Burundi.
Twebwe dusaba leta ya nyiricubahiro Petero Nkurunziza ko yoshigikira inama nshinga mateka kugira ngo bemeze ko abantu bishwe mu 1972 bose barenga 500,000 bakicwa mu buryo bw'ihonyabwoko, kuko murabaza nta numwe azokubwira ico kindi kintu co bacisha abo bantu bose bangana gutyo. Ndetse ico arico gituma tuvyemanga, kuko ababica tunavuze ni bitatu bivuga ihonyabwoko. Kimwe nuko ugomba kubica panga panga, abantu mukwicwa bari babaza amazina kuko waza kubatora yazafise list.
Abandi bahimbaje imyaka 44 habaye ubwicanyi mu Burundi nabo mu bwoko bw'abaganwa bahurikiye mu mugambwe PMP bibuka imyaka 44 umwami Karoli Ndizeye yahora aramutswe Burundi agandaguwe, bababazwa ningena tabutungane bwabaye kuri ntare wa gatanu. Ambassadeur Guillaume Ruzovio arongoye umugambwe w'abaganwa PMP.
Tugasaba rero leta yuko yufasha abarundi kugira ngo hamenyekane icatumwe yicwa, hanyuma hamenyekane aho bamutaye, kuko baramutaye ni bamuhambye n'iteka. Hanyuma ica gatatu tushobore kumenya ingene byagenze n'ababigize, hanyuma dushobore kumuhamba n'iteka rimukwiye. Urabona noneho nk'ubu hamaze gushikaho mukwi ukumenya ukuri no kunyuranisha abarundi severe ico nibaze ko ari igikorwa cayo.
Aho mu mugambwe w'abadasigana iprona wari ku butegetsi igihe bwo bwicanyi bwaba ntibatahura ingene hari abahimbaje no munsi ibitahora biba. Tasiano Sibomana n'umututsi avugira umugambwe iprona ishami rya Karoli Nditije, asaba ko abahimbaje no munsi batawitirira ubwoko kuko byoza bisubiza inyuma Burundi n'abarundi.
Uwo munsi mukuru ko kwibuka muri ubu buryo babigize no munsi ntivyari bwihire bigikwa. Umuntu yo kwibaza mbe bitumwe niki, hahindutse iki uwo munsi? Ntaco bacinyegeje inyuma y'iyo ntumbero, aha niho abantu bagirira ubwoba. Nahandi ari kwibuka uwo wawe yapfuye ni ibintu bisanzwe cyane. Twebwe rero tuvuga tuti imvugo yokoreshwa ntiyahave hagira ubyitwaza ngo asubize inyuma abaroni ngo basubire kwicana kubera ubwoko barimo, ahubwo nibafate bati twe dusavye yuko kuri koje ahabona, hanyuma ikoze bagahanwa. Aho nico navuze amasezerano yarusha bamwe bagomba kuyahamba, ntibahave bashira imbere ibi kandi bagomba guhamba amasezerano yarusha yari yaciye inzira bati dushireho umugwi wo gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi, hanyuma tukumenye duheze dukoreshe ubutungane buhana bacanke bariya uwo ari we wese. Iyo niyo nzira, niyo mvugo twari dukwiye gushingira ko niyo yonyine ishika.
Mwamenya ko no kuri uyu wa gatandatu buca hibukwa imyaka 19 iheze abanyeshuri 44 bo ku iseminari y'Ibuta turi mu ntara ya Bururi bishwe n'abitwaje ibigwanisho bo mu maharise ndede wagwanya leta y'ico gihe. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.